imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri City Radio FM 88.3 inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19.2, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri wezi3@radio yacu voa.com. Muri kumwe na Fideni Yonga tabahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Amakuru dutegura tukanayabashikiriza turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirinda ikizacu umugera wa corona. Mu Rwanda bamwe mu bakora ubucuruzi bujabuka imipaka bagirizanya uburiganya bigatera kwikekana hagati y'abanyagihugu b'ibihugu byombi by'u Rwanda na Republika ya Demokrasi ya Congo.
Tunabapenda sana lakini nyewe munafichikiaka ni hiani
twebwe tutuyani kisenyi batuhomeza maduani ko bazaga batwambukiriza imari none ya mari batwambukiriza aho bakadushyiramo forode tukabihomberamo.
Abo n'abacuruzi b'abanyarwanda n'abanye Congo bariko bagirizanya uburiganya n'ubuhemu. Leta nshasha y'u Burundi igizwe n'abashikiranganje 15 barimwo abakenyezi 5, aho Malawi yararonse umukuru w'igihugu mushasha. Imbere y'ayo makuru tubanze duhere kuyavuga hirya no hino ku isi muri aka kanya. Ishami rya ONU rijejwe ibifungurwa ku isi risaba amafaranga agera ku miliyari 5 y'amadolari yo gufashisha abantu bageramiwe n'inzara kuberekeza cya corona. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Oriane Itangishaka.
Kuri uno munsi wa mbere, ibiro by'ishami mpuzamakungu ONU bijejwe ibifungurwa ku isi PAM byatangaje ko abantu imiliyoni n'imiliyoni mu bihugu biri mu nzira y'amajambere bageramiwe n'inzara kuberekeza cya corona. David Bezi, umuyobozi mukuru w'ibyo biro, avuga ko intambara yo kugwanya ico kiza iriko irapfa mu bihugu bitunze ija kugigwa mu bihugu bikenye. Asigura ko imbere yuko haboneka urucanco ku isi, urucanco rwa mbere rukenewe muri iki gihe ari imfungurwa. Basically avuga ko hatabonetse imfungurwa zikwiye, isi ishobora kubona iyongerekana ry'uruhagarara, imyerekano, uruja n'uruza rw'ingenzi n'iyongerekana ry'intambara. Kugira bashobore gushika ku ntumbero bihaye, PAM yiteguriye gukora igikorwa cya mbere itari bwigereshika ko aho yiteguriye gufasha abantu bagera ku miliyoni 138 mu bihugu 83 ku isi. Ni mu gihe mu mwaka uheze wa 2019 bafashije miliyoni 97 bonyene.
Urakoze Oriane. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Espagne azogira urugendo mu karere ka Afrika ku munsi wa kabiri. Umushikiranganji wa mbere wa Espagne Pedro Sanchez azogira urugendo rwiwe rwa mbere muri Afrika kubikiza cy'umugera wa corona cyadukije. Azogendera akarere ko muri Afrika mu burengero mu nama ku bibazo byo mu ntara ya Sahel hamwe n'abandi bakuru b'ibihugu barimwo Perezida w'u Bufaransa Emmanuel Macron. Ibibazo byerekeye abimukira navyo nyene bizoba biri mu bizokwihwezwa. Abo bategetsi b'Iburaya bazobonana n'abakuru b'ibihugu bigize umugwi G5 bigizwe na Mauritania, Mali, Burkina Faso, Chad na Niger hamwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres. Iyo nama izobera mu gihugu cya Mauritania. Abategetsi b'ibihugu by'Iburaya bariko bategura urutonde rw'ibihugu 15 atari iby'Iburaya kubijamwo ibonwa ko atakibazo kubijanye n'ikiza cy'umugera wa corona. Ibiro by'umushikiranganji wa mbere wa Espagne bimenyesha ko azoha Mauritania ifashanyo yerekeye guhangana n'ikiza cy'umugera wa corona igihe azohashika agiye muri iyo nama. Malta izoha Namibia imfashanyo y'itoni 500 z'ibirayi. Ivyo biri mu mugambi w'imfashanyo ku bihugu byo mu makungu mu ntumbero y'imigenderanire mishasha hagati y'ibihugu byombi. Ejo ni mukanguza araduha ibindi kuri inkuru.
Abahinzi b'igihugu cya Malta bari biteze kuzagemura ibirayi mu Buholandi, ariko kuba ibyo iki gihugu gikeneye byaragabanutse bitewe n'icyorezo cya virusi ya corona bivuze ko abahinzi batakibigemuye. Cyakora guverinoma ya Malta yafashe icyemezo cyo kugira icyo ikora ikagura ibyo birayi kugira ngo irinde abahinzi igihombo. Ibirayi bikoherezwa ahandi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Evariste Bartolo yavuze ko Namibia yahuye n'ibibazo bikomeye by'amapfa kandi byitezwe ko imfashanyo ya Malta izafasha abantu babarirwa mu 500,000 muri icyo gihugu cyo mu majyepfo ya Afurika. Malta yabaye kimwe mu bihugu bya mbere byashyigikiye ubwigenge bwa Namibia mu myaka 30 ishize kandi yahaye na buruse abanyeshuri b'abanyanamibia icyo gihe. Nkuko Bartolo yabyanditse ku rubuga rwe rwa Facebook, yakomeje agira ati dushaka kwerekeza umubano mushya mu bijyanye no guteza imbere ubuhahirane no mu bundi bufatanye burimo guhanga imirimo muri Namibia na Malta.
ayo yaramwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi mwananya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamirana ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda abashobora kudushikira kuri internet ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi abashikiranganje bagize leta nshasha baramenyekanye jo kumunsi w'Imana ugenzi wacu eroje buri kaneza akorera mu biro by'Ijwi rya Amerika Nairobi muri Kenya arabiducira ku mayanga
mu joro giteereye nyuma y'isaha zine niho leta nshasha yashirwa habona isomerwa kuri televiziyo y'igihugu umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwandenza ko niwe yayisomye
ubushikiranganje agira intwari hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi ni commissaire de police chef de Kucha Grevas ingénieur Alain Tribert Mutabazi agenywe kurongo ubushikiranganje bwo kwivuna abansi no kubungabunga abahoze ku rugamba umupasoni Nibizi Janine agenywe kumushikiranganje n'ubutungane ambassadeur Shingiro Ruberuto agenywe kumushikiranganje imigenderanire no gufashanya mu iterambere Dr Ndihokubwayo Domisio agenywe kurongora ubushikiranganje kwigega ca leta no gutunganya ubutunzi bw'igihugu Dr Banyonimbona Gasupari agenywe kurongora ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi Dr Tadeo Ndikumana n'umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida Dr Rurema Deogi agenye kurongora ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije usanga ni umwami Deogracias ajejwe ubushikiranganje bw'inyubakwa ibikoresho bya leta no kugwiza uburaro umupfasoni Domina Banyankimbone agenywe kumushikiranganje w'akazi n'abakozi ba leta engineer Uwizeye Burahimu agenywe kumushikiranganje w'amazi amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka umushingamateka Ndabaneze Makuru agenywe kumushikiranganje w'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi ambasaderi Nibigira Ezekiel agenywe kumushikiranganje aje gukurikirana injira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ugwaruka inkino n'imico kama umufasoni Sabushimike Merida agenywe kumushikiranganje w'ugushigikirana imibano n'iterambere Lidakumira umufasoni Nijimbere Maria Chantal agenywe kumushikiranganje ubutumwa kwa makuru ubuhingangurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru
ubushikiranganje umwe bwashyizwe hamwe ubwo umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu nk'akarorero hamwe no gukurikirana yinjira y'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ya se bene ubwo rwaruka inkino n'imico kama ubwo bwa mbere bwahawe General Jacques-Vendira Kovuca azwi cyane ku izina rya Ndakugarika Uwo mugabo yarasanzwe atwara iperereza ry'u Burundi ari ku rutonde rw'abategetsi bafatiwe ibihano n'umwe bwa Buraya yikekwa kuba yaragize uruhara mu itotezwa ubwicanyi hamwe n'ihohoterwa byakorewe abatavuga rumwe n'ubutegetsi ubugira kabiri nabwo bweguriwe Ezekiel Nibigira yahora atwara ubushikiranganje bw'imigenderanire akaba yanigeze kuba umukuru w'urwaruka rwa CNDD-FDD Imbonerakure nk'uko byari imyaka itanu iheze ubushikiranganje bwo kwivuna abansi no gukurikirana abahoze ku rugamba bwasubiye guhabwa umusivile w'umututsi Alain Tribert Mutabazi yahora ari buramatari w'intara ya Kirundo mu buraruko bw'igihugu asanzwe ari n'umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD kuva mu mwaka 2005 umugambwe CNDD-FDD uje ku butegetsi habanje gusinywa amasezerano hagati y'imigwi y'abahutu yagwanya ubutegetsi bwari bwiganjemo igisirikare cy'abatutsi n'iryambere ubushikiranganje bw'umutekano n'ubwo kwivuna abansi buhawe abantu babiri baturuka muri CNDD-FDD abashikiranganje batanu bo muri leta yahora irongowe na nyakwigendera President Pierre Nkurunziza nibo bagarukanywe muri nshasha Tuletse Ezekiel Nibigira yahinduriwe amabanga abandi bagumijwe mu bibanza barimwo ni Dr Tadeo Ndikumana ubushikiranganje bw'amagara y'abantu Domisien de Hokubwayo uhigika ca leta Deogide Rurema w'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije hamwe na Gaspar Banyankimbona yongewe kubw'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi ubw'indero muri leta yiswe Nzeyi n'umukuru w'igihugu mushasha harimo abakenyezi batanu umwe muri bo n'umutwakazi Imeri de Sabushimike yabaye umuntu w'ubwoko bw'abatwa wa mbere abaye mabanga umushikiranganje kuva Burundi bwitwa izina ajejwe gufatana mu nda n'agateka kazina muntu leta yahora yarigizwe n'abashikiranganje 71 mu gihe y'ubu urimo 15 intaza makamba mu manuko rumonge mu manuko bushira uburengero hamwe na ruyigi mu buseruko zo zonyene atamushikiranganje azivukamo yagenywe intara ya Karusi hagati na hagati hashira ubuseruko bw'igihugu n'ifite abashikiranganje babiri bayiturukamo yonyene Nabone Albert Shingiro wa jerumi gendera nile iburu undina makungu hamwe na Gaspar Manyangimbona, Windero, Nyigisho, Mulizu wa Kaminuza, hamwe na Nubusha Akashati. Mulide Tanshasha Kiletse Deoko Hasiasi Nsangani Umami, Atuwarumu Gamge, Piebua Wanyeshaka, ya haubushika nganjibu inyubako, ibikoresho vya Leta, Nuhugu Izuburaro, Imede Sabushimike, Yaseruki Abatwa, hamwe na Makisha Antari Nijimbere, ajerumi kutuma tumanako makuru, buhinga, nguruka na umenyi, nimenyesha makuru, ya genyo huseru kila mashirahamwe yigenga, abandi bose, baturuka mugamburi kubutegetsi, the death the dem ubushyanganje bw'intwari bereye bwakuwe ku rutonde bw'ubuharubu eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
urakoze eloge tukiri kuri inkuru abarundi bo mu bwoko bw'abatwaho buko igenwa muri leta ry'umushyanganje w'ugushigikirana imibano n'iterambere ridakumira imelda sabushimike ava mu bwoko bw'abatwa ibanki gitangaro bwo gukora ibaye imboneka rimwe kuva Burundi bwitwa Burundi Emmanuel Nengo arongoye ishyirahamwe riharanira iterambere ry'abatwa Uniproba yabwiye mugenzi wacu Frederic Ngondikije
ke mwishyiramo kuzabatwaye ni kuva twazigize ejo ku mugoroba batumenyesha ko leta nshasha ishyizweho baratubwira abayigize hanyuma kumva ahubwo bavuze bati ahubwo harimwo n'uwo mu bwoko bw'abatwa hanyuma tumaze kubisoma kubera ariko aranabifikiriza dusanga mu by'ukuri harimwo umupfasoni witwa Sabushimike Inerde kugura makali fa tegi tangaro kuko turaze kahise kabatwa ngene amaritamya haba ego zitandukanye na cyane cyane zifata ingingo twagiye tubona ko ikumirwa ry'abata ari kintu iki myaka myinshi byanatumye mbere zitangura kuza twibaza mbega turaze imibereho y'abatwa hari kizo tsinda gihinduka tukama mu ibyo bibazo hanyuma ari nacyo bituma cyacyake gituma dushinga n'ishyirahamwe tuvuga duti reka turabe yuko iyo bishyirahamwe byerekana ibibazo bya kahise k'uwo mugwi w'abarundi kugira musabe ko hari kizohinduka naho rero ejo rero tubyumvise twumva ari inkuru nziza y'umunezero udasanzwe reka ni ukubwira yuko ku nkuru twagiye turonka abamatelefoni twagiye turonka yaba y'abatwa cyangwa abandi bantu bavuga bati ni ibintu by'imboneka rimwe sinukuri no gukeza no gutengurukira cyane cyane umukuru w'igihugu hamwe rero n'umushyikirangandi wa mbere biyumviriye bakireka mu mateka y'igihugu uko yamye ari turabe ko ariho gishanse tuza cyerekana yuko imigwi yose y'abenegihugu boba mu nzego na cyane cyane ko nyamicubahiro umukuru w'igihugu mu ijambo yashyikirije arahira yavuga ati azoba leta nzeyi
uruhara rw'ishyirahamwe ryanyu Uniproba muri iryo genwa canke mu gushyira habona ibibazo byose bijyanye n'ubwoko bw'abatwa uruhara rwanyu nibaza ko rwabaye uruhe
ko uruhara rw'iwacu bwa mbere ho twebwe rwabaye uruhara rwo ku bwa mbere ho kubanza kujijura bene wacu b'abatwa ko bategerezwa kuja mu mashuri kugira ngo bige hanyuma mbere banumve banamenyere kandi bongere bategure kazoza kabo na cyane cyane ko twabatezi ko kahise kabo katoroheke twabona ko ari kahise kari kagizwe n'ikumirwa ukunenwa n'izindi ngorane zitandukanye hanyuma rero ishyirahamwe uruhara rwaryo kwari uko ubwa mbere rero ruteza gushyira habona bene ibyo bibazo bihanze uwo mugwi w'abarundi nyuma y'ibyo rero hakabaho kuguma twerekana yuko naho hariho abaduserukira haba mu nama nshingamateka na nyenguzamateka no mu yindi migwi yagiye irashyirwaho bitwa amakomisiyo mubwo twavuga duti hari agahaze ti kuko turi ko turaraba tibwirizwa shingiro ibyo rishyikiriza turabona yuko twe bitaduhumuriza ati dukeneye yuko haboneka mu by'ukuri intwaro yerekana ko mu by'ukuri abenegihugu bose bateza kuyiyumvamo bakabona ko bose baserukiwe rero ngira ngo urumva tumaze imyaka mirongo ibiri aricyo turi ko turakora ko twebwe byavutse mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda n'icyenda ngira ngo twarashoboye gukura aho dushoboye na cyane cyane kwegera inzego zitandukanye kugira ngo twerekane yuko mu by'ukuri akarenganyo kagiye kahaba ku mugwi turabe yuko hari cyo hinduka rero ku bwo twebwe tuba twaratereriye kwabaye kugerageza kwegera abategetsi kugira ngo bagende babona yuko ako ibyo bikwiye guhinduka
mwihweje muri rusange iyo leta naho muyibona gute abapfasoni ni bane ubushyirangaje bwa hari n'ibyo na bumwe ubone ni 15 intara nka zose z'igihugu zisani zaserukiwe iyo leta nshasha mu majambo make mwayakire gute
je ndi ko ndaraba leta nshasha ukuntu itunganijwe nk'uko mubivuze ubushyikiranganji mu myaka iheze twabona barashika 21 ubu ni 15 nibyo ubwa mbere koko kandi nibyo nibaza iyo abashyikiranganji ari bake biroroshye hari ibyo mbona byoroshye kuko yari benshi cyane byatwara n'uburyo yaba na leta kandi nkibaza yuko iyo babaye bake ariho biba byiza cyane gusumba kuko hariho no kubakurikirana nabo babajije gukurikirana ibikorwa byabo cyangwa umushikiranganji wa mbere ibikorwa byo bakora byo gukurikirana leta yiwe cyangwa umukuru w'igihugu biroroha ari benshi icyo ni cya mbere ntangura kwiyumvira hanyuma kijyanye n'uko ndabye ingene igihagararo cyabo ndabona bose n'abagabo n'abapfasoni b'ijunda n'icyambu kuko hariho benshi babifitiyemo uburambe nk'abahora ari abashyikiranganji n'ubundi hakabamo n'abandi binciyemo bazi n'ubundi mbona ko badasanzwe babifitiye ubumenyi cyane cyane ibyo byose umuntu ariko arabiraba kuko nagiye duviriza icumi cyo mu gifaransa amaprofile yabo ukuntu ameze narumva yuko ari abantu badasanzwe hanyuma kuguserukira ko harimo intara nka zose na kimwe n'urumva ko biza bitunga igihugu kuko bavuga bati ntitukeneye za ntwaro wazitanga abatwara ari abakarere kamwe intara imwe cyangwa uruhande rumwe cyangwa ubwoko bumwe ubu rero njye kubwiwanje ko ndabiraba ndabona yuko ari ibintu byerekana ko hariho ihinduka ariko riraza njyewe kubwiwanje niko ndabibona
Emmanuel Nengo arongoye ishyirahamwe Uniproba ishyirahamwe riharanira iterambere ry'abatwa murakoze cyane rwose ku Kanyamahari Radio Ijwi ry'Amerika
namwe murakoze cyane
Yari mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavugana na Emmanuel Nengo arongoye ishyirahamwe riharanira iterambere ry'abatwa mu Burundi Uniproba Ku yindi nkuru yerekeye akarere k'ibiyaga binini umwe mu bakora ubucuruzi bujabuka imipaka Rubavu Goma bagirizanya uburiganya bigatera kwikekana hagati y'abanyagihugu b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Claude Ganza Munyamagana afise inkuru y'Idonido
tunabapenda sana lakini nyewe mnatuchukia kani jirani
kwebwe dutuye hani Gisenyi batuhombeza maduani ko bazaje batwambukiriza imari none ya mari batwambukiriza aho bakadushiramo forode tukabihomberamo
na amajwi y'abamwe mu banyarwanda n'abanyekongo bashinjanye uburiganya n'ubuhemu mu bijyanye n'ubucuruzi nyambukiranya mipaka basanzwe bakorana ku mpande zombi bavuga ko iki kibazo cyarushijeho gukomera muri ibi bihe bya virusi ya corona aho urujya n'uruza rw'abantu rwashuje nk'uruhagaze mu byo bita naho bamwana harimo kuba bamwe basebye ibicuruzwa by'abandi bikabatesha icyashara ubugambanye no gufungishanya mu mayeri yitwikiriye ubugome nk'uko bamwe babigarukaho uyu ni umugore w'umukongomani kazi usobanura uburyo umugabo yakoranaga n'umunyarwanda muri Kongo mu gihe cy'imyaka 5 yose bakorana neza ariko bagera mu Rwanda uwo bakoranye neza akamwitura kumufungisha akize urumogi mu modoka yari itwawe n'umugabo we arahindukira aramurega afunga imyaka 5
tunabapenda sana lakini nyewe mnatuchukia kani jirani
iba ariko na bamwe mu bacuruzi b'abanyarwanda bavuga ko babikorerwa n'abanyekongo
duhombera kubagiye kudusoreza bavuga bati ntabwo muzashobora muri Kongo mbese habu hazi mwebwe abanyarwanda ntabwo muzashobora noneho baza bitambika batwumvisha ko twe tutazahashobora ko bazaje batwambukiriza imari none ya mari batwambukiriza aho bakadushiramo forode tukabihomberamo
amasaka umumama yambutse Goma aguza amasaka baragiye bashyizemo forode igeze muri duane itejwe cyamunara abiri gatatu urumva niwe ukururiye ibibazo nyiri modoka arakenye amasaka bayishyiriye nka miliyoni 10 cyangwa 5 noneho wa muntu wakoze rya kosa akomeje kwigedegembya muri duane akomeje gusora none nejo agomeje kugaragara nk'umwere
uri kumwe n'umukongomani muri Kongo umukongomani yateretse hano n'undi agatereka iruhande umukiriya yaza umukongomana akahita asebye ibyo ati nimugurize ifi zo mu Rwanda ziba zipfuye twe dufite ifi za orojinari naho izo mu Rwanda ziba ziteye imiti y'abapfu izi pome zirapfuye abanyarwanda nta kintu kizima bagira aharabika ibyacu kugira ngo agurishe vuba atuma natwe turabareka rero akenshi bakagurisha bavamo tukabona natwe tugasigara kuri tere ari twenyine abakongomani icyo kibazo barakigira
abakora ubucuruzi bwambukiranye umupaka ku ruhande rw'u Rwanda bavuga ko imikoranire itangiye kuba mbi muri iki gihe cya virusi ya corona bwana Musa babona mpozo yobora koperative turwanye inzara iwacu heze ikora ubucuruzi buciriritse bwambukiranye imipaka mu mujyi wa Goma na Rubavu avuga ko abanyekongo buririye ku bibazo bihari bashaka kugusha abanyarwanda mu gihombo ngo basigarane isoko bonyine
abakongomani bagerageje gushyiramo ibice bibiri bamwe baje kuba hano mu Rwanda abandi baba muri Congo iyo dukeneye umuzigo uva ku ruhande rwa Congo ni ba bandi bari hino n'ubundi bajya kuwuzana bawuhabona bagenzi babo bari muri Congo n'ubundi waba ari umuzigo uturuka hano mu Rwanda ujya muri Congo na ni ba bakongomani bari hino bawushyira bagenzi babo muri Congo ariko bakabahera ku mupaka w'u Rwanda na Congo iyo bari gukora ibyo ngibyo haba gushyiramo za magendo zose birakorwa haba kwishyura imisoro itajyanye n'imizigo nabyo birakorwa haba guca amafaranga menshi ku muzigo ugasanga biramwunganira cyane abanyarwanda b'abacuruzi
aha niho aba bacuruzi bahera basaba ko hajyaho urwego ruhuza abacuruzi b'impande zombi ruzajya rubafasha gukurikirana abariganije abandi bikabagusha mu gihombo
akeneye umuhuza akajya hacu hagati y'abanyarwanda n'abakongomani byadufasha cyane ariko ubu ngubu nta kigo na kimwe kirimo kuduhuza n'abakongomani ariko icyo gihe ikigo kigihari wasangaga imibanire y'abanyarwanda n'abakongomani birimo kugenda neza
rwose kuko muri iyi koraduye n'igihombo kitabaho cyane kitabaho mbese twarahombye cyane bimwe byagiye biraburira no muri duwane kubera ko baragenda nyine bagakora utunyanga muri duwane ngo duwane nayo igafata nyine igafunga namara gufunga imizigo bakigendera twebwe benyine kurangura akaba ari duhombo
umukozi w'umuryango w'ubucuruzi w'ibihugu by'iburasirazuba n'amajyepfo ya Afurika COMESA avuga ko ibibazo byo gushyirirwa forode mu mizigo babimenye kandi barimo kubiganiraho ngo bishakirwe igisubizo Alphonsine w'amahoro uhagarariye COMESA akorera ku ruhande rw'u Rwanda ku mupaka uruhuza na Congo mu mijyi ya Rubavu na Goma
turi mu bihe bidasanzwe n'ubucuruzi buri gukorwa mu buryo budasanzwe kuko bacuruzaga mbere y'uko icyorezo kiza siko ubu ngubu barimo gukora bavuga ngo nimba uri hano i Rubavu warabashaka kujya muri Congo ukizana amashandizi ukabasha kuyipakiriza ukabigeza mu Rwanda umenye ibintu wapakije uko bingana n'ibyari byo ubu urahamagara bakagupakiriza bakakuzanira noneho n'ikindi kibazo gihari gikomeye ko hari aho bagaragaje ko batabasha kujya kwisorera ku mupaka no kumenya kanisha ibicuruzwa byabo byakabaye byiza umunyarwanda watumyeho marchandise ye ko ari ujya kubimenyekanisha muri revenue iwabo kuko n'ubundi itini namba izagaragara ni ku mazina ye si ku mazina y'umukongomani igihari ni ukubegera tukabafasha kuba twabahuza na Rwanda revenue uburenganzira n'ubwari ijana ku ijana ko ni ikibazo kigomba gukurikirana kandi tukakibafashamo ndakeka tuzagikurikirana tube ko bajya bakubasha kwikorera imenyekanisha ku giti cyabo
ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bugaragaza ko hakiri ibibazo by'ubwizerane n'ubunyangamugayo bikiri hasi hagati y'abacuruzi b'ibihugu byombi ariko ko inzego zose zirebwa n'ibi bibazo zifatanyiriza hamwe kubishakira umuti hari kandi n'ikibazo cy'amahoro n'imisoro usanga yakwa mu gihugu kimwe binyuranye n'ibyumvikanweho n'ibihugu byombi mu masezerano y'ubuhahirane kuba abacuruzi bohereza ibicuruzwa byabo bataabiherekeje nabyo bigaragazwa nk'imbogamizi ikomeye ikigoranye kubonerwa umuti mu gihe ibihugu byombi bikigerageza ingamba zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona kikibyugarije by'umwihariko mu zindi ngaruka zageze ku bacuruzi nk'uko bo ubwabo n'inzego zibareberera zibivuga harimo kwamburwa gutesha agaciro cyangwa gutumbagiza ikiguzi cy'ibicuruzwa uburiganya n'ibindi byatumye hari n'abahagaritse ubucuruzi kugeza ubu izi nzego zivuga ko hakomeje gushakishwa uburyo bwo kubaka amahoro no guteza imbere imigenderanire myiza hagati y'abaturiye imipaka hagamijwe guteza imbere ubwizerane n'imibanire mu basangira isoko rya COMESA Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio y'Ijwi ry'Amerika
urakoze Ganza Tuve mu karere k'ibiyaga binini dukubitire muri Malawi aho Perezida mushasha w'icyo gihugu Lazarus Chakwera yatsinze Perezida yarahari Pierre Mutarika matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi wa kabiri w'indi birangiye yaraye arahiye kuyobora igihugu Malawi igihugu c'abanyagihugu imiliyoni 18 cyake impunzi zituruka mu bihugu bitandukanye harimo n'abarundi n'abanyarwanda abanyamahanga hari hinduka biteze ku muyobozi mushasha umutekano wo wifashe gute inyuma y'umwaka haba uruhagarara n'imyerekano ahanini bishingiye ku matora ibyo ni bimwe mu byo Eugene Mukankusi yaganiriye ko na Innocent Magambi umurundi aba muri ico gihugu ca Malawi arongoye ishyirahamwe There is Hope rifasha abanyagihugu amwe n'impunzi kubana mu mahoro yabanje kuvuga ku mutekano muri rusange.
Ego Dr. Chakura yarahiye ejo kandi byagenze neza igihugu cyose yemakisha umutekano ahantu hamwe gusa habaye katuruvayi ni ku ngoro y'umugambwe arongoye niho mu ijoro ryo kwa gatandatu niho abantu batazwi batereye izuka bifite umuriro ingoro isa yahiye gatonya ariko abantu baratabaye bayisuka kw'amazi n'ibyo gusa byabaye ariko ahasigaye naho umutekano n'intangere kubera mu gihugu.
Mu byo Perezida Chakwera yijeje se hari ibyo mwebwe musanga bishobora kuba byafasha nk'impunzi muri rusange?
Musukuri urakurikiranye ibyo agenda avuga n'uwo bari kumwe na Vice Perezida wiwe bashyira imbere igihugu cya Malawi abanyagihugu ba Malawi. Twebwe ntikosoka twivuga twitangira imbere ngo hari icyo bizodufasha ariko abanyamalawi bateye imbere na twizera ko turi mu gihugu cyabo tuzotera imbere. Ntacyo aravuga cyane ku byerekeye impunzi cyangwa abanyamahanga ariko n'umuntu aboneka yuko afite ibyumviro byo guteza imbere byo kubandanya umutekano kandi turazi neza yuko agati akazi na muntu azogashyira imbere kuko mu bihugu byinshi impunzi bakorera ku buntu bosa uburenganzira bwo kubaho bidagadura kandi bafasha mu kubaka igihugu. Rero turizera ko natwe bizadushyikira bikatugendera neza.
Wowe nk'umuyobozi w'umuryango udaharanira inyungu ubuzwi ku izina rya There is Hope, icyo cyizere hari icyo murimo mubona mukurikije nyine ingamba Perezida mushya yafashe mwebwe ku buryo bwihariye hari icyo mubona bizabagezaho?
Ego turabona yuko bwa mbere koko igituma ibikorwa bitagenda neza tuvuge nk'ibikorwa dukora byo guharanira impunzi no guteza imbere abanyagihugu n'impunzi bose hamwe hariho ibintu byo byirushwa byinshi cyane ku buryo itegeko ryandikwa rikemezwa kugira ngo rishyirwe mu ngiro ugasanga bifashe imyaka myinshi. Rero ko ari umuntu asa naho mengo ashaka gukuraho intwaro ivangura intwaro ijya rushwa cyane turiza yuko natwe ibintu byinshi twagiye tuvuga twagiye dushyira imbere yo nka leta ivuyeho yemeye Washington DC mu mwaka w'2018 avuga yuko agiye guhindura amategeko araba impunzi mu gihugu akabemerera ukwisanzura ukugendagenda ukuba ahantu bashaka bakakora ibyo bashaka gukora turiza yuko nawe nyene ibyo azobikurikira azobishyira inyuma nk'uko abo bandi bagiye babikora. Rero turizera afite icyizere muze kuri yuko naho atatuvuga cyane naho atavuga ibyerekeye impunzi cyane ko turizera yuko muze kuri azotwara agatwarira bose nk'uko agenda abivuga.
Hari ikintu se wifuza kubwira abatwumva cyane cyane muri ibi bihe abantu bahanganye n'icyorezo cya virusi ya corona ukurikije uko ubona iki kibazo cyifashe mu gihugu muri iki gihe, hari icyo usanga Perezida mushya azashyiramo ingufu mu guhangana n'iki kibazo kurusha uwo asimbuye?
Turizera neza yuko Chakwera azogira icyo akoze kuko nimba mu by'ukuri ashaka ko atwarira abanyagihugu nk'uko agenda abivuga kandi akabyemanga. Turizera yuko icyorezo cya corona kizomara gishinga kuko turavuze nk'ingamba zashyizweho na leta ivuyeho ntizari zishimiye cyane kandi ibihe mu by'ukuri igihugu cya Malawi kivuyemo n'ibihe byari bigoye kuko umwaka wose muzima abantu bafise uruhagarara bari mu byerekeye amatora bigaragambye bagira gute. Rero ubuguye basa naho umenga abantu baruhutse imitima ndizera ko Chakwera nyine hari icyo azobikora kuko uravye mu ngamba yahora akora mu za kampanye ahora agendagenda akora wasanga yambara agapfukamunwa. Rero turizera neza yuko icyo kirambye icyizere ko hari icyo azobikora kuko ibihari uruhano muri Malawi bibandanya gutera imbere bitera imbere tuke mu masaha 28 aheze abantu barenga ijana bashasha babonetse bafite ikibazo cya corona. Rero turizera yuko mu by'ukuri hari icyo azokora. Icyo nifuza ko yokora ubwa mbere nk'i muri ino ndwi ni gushyira nk'itegeko ryemeza yuko uwo ari we wese agiye ahantu hahurira abantu benshi atezo kwambara agapfukamunwa. Turazimbutse kuko abantu batwikorera amazu yabo barashobora kubikora mu by'ukuri. Turafite icyizere mu by'ukuri ko agiye kubikora kuko corona yononye ibintu abantu urabona fata umutekano bafise.
Innocent Magandi umurundi aba mu gihugu cya Malawi arongoye ishyirahamwe There is Hope rifasha abanyagihugu hamwe n'impunzi kubana mu mahoro yaganira na Eugene Mukanguzi.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu aherere ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Juti zizu ya Amerika ni kuliki gigani rotu sozeleje kwa makuri ya achio kuri isa. Tuwashimile kwa mwa duteza matkwi, dushimile kandi, enjenyue ya dufashile mwuhinga bugizi uma. Nafasi gebeye huya dufashile kwegeranya, ibibigani ro, daribi hagarewe na itiene karekezi. Kuri mikoma ya kumena anje fide nionga, tuwaseze tuifuiza mwesi vihevdiza kandi, tuwarari kila kubanda nyamudu kuitikirana. Mwigani yovida achukuri radio yanyu, izu ya Amerika.